Inkono mirongo itandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkono z'amasoro 116, amasasu 3000, amajana 592, ibindi bikoresho bya gisirikare na gipolisi nk'impuzu, ibirato n'imisipi, nivyo igipolisi imuyinga cerekanye ko cyafatiye muri komine Giteranyi. Ku mitumba yanonwe na Kijumbura, niwe gipolisi kivuga ko cyafatiye ivyo bigwanisho. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edward Nduwimana avuga ko banyine ivyo bigwanisho arabari basanzwe bafise umugambi wo gutoba amatora.
Dusabire ndetse yuko no muzindi ntara mu yandi makomine na makomite mixte ahurikiyemo bose yobandanya akora akarikanura kugira ngo wese ashaka guhungabanya amahoro n'umutekano, wese ashaka kwinjiza ibigwanisho afatwe ubutarari. Hariho no gushima ariko muri leta byatweretse yuko hariho abarundi bakirota, hariho cyane cyane abarundi bashaka gutoba amatora muri kino gihe. Ubwo rero nta kama kwinda kudoma ku rutoke bariyizi, ariko twababwira yuko abarundi benshi bifuza amatora barabigaragaje mu matora heruka. Tubasabe ndetse yuko bwo kwitaba ku bwinshi gusumba amatora yimirije.
Nubwo umushikiranganje Edward Nduwimana atadoma ko urutoke kubo yagiriza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'Imuyinga Mpabazi Jean Baptiste, amenera inda ku rutoke mu kuvuga ko ari umugambi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi.
Vyafatiwe kuba ari muri wa mugwi koalisyon Amizero y'Abarundi. Ibigwanisho byafatiwe iwabo, hanyuma bakabari bamaze igihe bahiga ko amatora atazoba, nivyo dutangaza. Bica vyerekana yuko koko umugambi bari bawufise, kandi ko noneho n'ikivyemeza cabonetse.
Murunani Amizero y'Abarundi bavuga ko ataruhara babifisemwo, bakavuga ko rishobora no kuba iremendanya kugira ngo bamwe mu ndongozi z'urunani bafatwe. Buhinja Claudine numwe mu ndongozi z'urunani Amizero y'Abarundi Muyinga.
Yego, ubo bafashe ubavuze bafatanye mu giteranye Dani turamuze mu Amizero y'Abarundi, baravuga yuko nawe nyina atakirekire yobabizi koko ngo yarasohose ava mu nzu argiye hanze ku muhamagaye mwacabona umuntu afise ibyo bigwanisho ngo afise ku moto, ariko inyuma y'umwanya mutoya azabona abantu bamufashe. Byumvikana ko ashobora kuba ari nk'imento nyaba bamugiriye, ariko nta ubizi neza azokwisigura mu butungane. Ivyo niwe yobibaza ho gatwe kiwe, ariko kugwe ko Amizero y'Abarundi ntacho tubiziko. Hanyuma ikindi abanyagihugu ngo barabasohoye ku burebure babakura mu mazu, babakura no mu mashengero kugira ngo baje kwemeza yuko ngo Dani bahora babikorana. Baravuga yuko na Dani nyene yabaye torture cyane, ntawuzire yuko yashobora kuba yabyemejwe n'iyo torture bamugiriye. Hanyuma hariho n'ibindi bavuga byo muri Kijumbura. Kijumbura mbonera kure ziruka ku banyagihugu cyane n'imipanga niki. Hanyuma ibyo bavuze batoyeyo, ibindi bigwanisho batoyeyo, uwo muntu bavuze babifatanye twe ntaho tuzi mu Mizero y'Abarundi.
Abantu 35 bose bari mu runani ya Mizero y'Abarundi uhereye ku bururongoye muri komine Giteranyi nibo babandanya kubazwa n'igipolisi cy'Inyamiramabi Muyinga. Babiri muri bo byaboneka ko bakubiswe cyane baboshwe mu gipolisi, bakavuga ko byakozwe n'abanyagihugu babakiye mu ryahumye barabakubita kugashavu kenshi bari bafise babonye ivyo bigwanisho bavuga ko bafatanywe. Imuyinga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.